Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika riva kuri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumenaje Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri isa.
Hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ibyo bibanza muri izo ntara tuzocamo tubatera kamo kugira ngo bazose dukane niyo.
Uwo ni Adolphe Rukenkanya yahoze amushikiranganje w'inkino akaba kandi ari mu banonotse bazohiganwa mu higanwa y'ubusiganwa n'amakinga ryitiriwe Pedal for Peace mu Burundi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya gatoyi. Amakuru yo mu karere tubafitiye ibiganiro bihuza abarundi byarangiye inyuma y'imisi 13 atamasezerano atewe ku mukono leta ya Burundi irashima kuko kubwayo cari ikiyago gisanzwe. Uruhande rw'atavuganwe na leta ruvuga ko kwabaye guta umwanya kuko kubwabo atamasezerano yabonetse yerekana icashiswe ko ibindi kuri inkuru. Twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha.
Nta masezerano yatewe ku mukono, nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta nitangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse. Umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa yagerageje guhuza abanyapolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse, ariko biragorana. Ica bitumye nuko bahatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe yegereye hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Muri iyo nama yamaze umwanya urumerumara, umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro. Yemeje ko agiye gukora wenyine icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose maze azogihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko abaribo bazofata intumbero ya nyuma. Urongoye intumwa za leta Terence Ntayiraja na kamweme kenshi yashekereje ko ibintu vyagenze neza.
Ibyo turashima ntitwagaye, hari abantu bavuze ngo haryayangaye na gatoyi tumaze kwiyuheza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine se ndababeshye bita divergence tangiye ko novuga icambere naho bavuga yuko bavuga ibiganiro hagati ya leta n'ibigwigwana mu Burundi hano bigwani hari no kuvuga yuko hari abantu ku ngura sise bagomba gukingira abantu bagomba gutembagaza ubutegetsi babishye mu migwigwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagabura nyama. Ikindi cya kabiri n'ibirenga no kuvuga nico bita guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa ubaro bitabaza gutegetse bari ku rwa rutonde rw'abantu 34 barundi bari gutungana ku Burundi usaje leta ifata kibanza uvuga gusubiramo inzego z'umutekano. Urumva rero ni ibintu by'amagabura nyama cyane bavise ubundi mugabe
nawe biruko urundi rwande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima. Aruyeze barica ko numwe muri bo atwara umugambwe ranake.
Jewe nk'utwara ranake sinabyakiriye neza kuko ibyari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu y'ibibazo by'u Burundi. Urumva rero ko ntawe uryoherwa, umuntu aryoherwa hageze kivamwo, ariko uyu muntu yivuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cyakozwe. Mugabo igikorwa cyarakozwe ariko ntigishimishije kuko cyari gushimisha iyo havamwo ikintu abarundi gituma bakira bakava muri izo ngorane barimwo. Oya bwizwa nshingiro ntiduhuriza ko ryohinyanyirwa. Ibyo nshingiro guhinyanyirwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi, ariko icyo tuvuga nuko ryari guhinyanyirwa abarundi babyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyirwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Amashami yigenga arashima ko ibwirizwa shingiro byabonetse ko ari kibazo kiri mu matati ko ritohinduka vuba. Gabriel Fyiri atwara Oricome.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro ivyo o ubu bose baje mu biganiro bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo no munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo rero kizamaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko numunsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
nabajeje intumwa ya leta ku mugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ubwiye guhagarara terase ntayiraja ahayesho yitwengera
cyane gose uti kubera iki ku isi nzima no kuvuga n'ikigirwa hanze soso de case de souveraineté mu France no kuvuga ni ibibazo bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu nico ituma kandi nagira kubwire yuko harabaye integuro igiye gushyirwa abanyagihugu ayemeze uvuze ngo ibwirizwa shingiro kuya rihindurwe ugiye kubaza ubundi muntu ubuhagije guhonyanga zani ngo tubwirwa shingiro nakubwira abo barabandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mu kubirwa bigize iyo bagize ico bita tarahizo iyo bahemukiye abanyagihugu
mu rwandiko rwa Mukapa harimo ibyo abanyepolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ibyerekeye ingene yashigwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi iruhande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'2015 ari ya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko no gusubira kunagura imigenderanire y'Uburundi na Makungu hamere no gushiraho umugambo tomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru kuva ku munsi wa mbere w'indwiza gushika kwa gatanu azotunganywa mu Burundi higanwa ryo gusiganwa n'amakinga byitiriwe Pedal for Peace iryo higanwa rizokwitabwa n'ibihugu byo mu muryango wo muri Afrika mu buseruko rizotangurira mu ntara ya Ngozi vuka mu mukuru w'igihugu abaritunganije basigura ko bashaka kwerekana ishusho nziza y'u Burundi no kunywanisha abavuka bihugu byo muri Afrika mu buseruko ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Abazohiganwa bazokwiruka iminsi 5 ku munsi wa mbere bazohera ingozi mu buraruka bw'igihugu baruhukire ku mugwa mukuru Bujumbura ku munsi wa kabiri byabitekanijwe ko bavi Bujumbura baje Nyanzarake mu manuko mu ntara ya Makamba ariko bazoca bazunguruka mu gisagara cha Bujumbura barangiza gitaza mu ntara ya Bujumbura bitewe nuko ibarabara ry'Inyanzarake ritameze neza abadereva bazoca burizwa imiduga bajana Nyanzarake aho bazotangurira ku munsi ugira gatatu aho bazohava bajibukira sazi mu ntara Gitega umunsi ugira kane abanonotsi bazobibukira sazi baje mu cankuzo mu buseruko naha nyene abadereva bazoca hapakirwa imiduga baje Karuzi aho bazotangurira intambwe ya nyuma izo bashikana ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega Kisendo next tendo munya Uganda arimo atunganyira higanwa amenyesha ku bihugu bitanu kuri bitandatu bigize ya serizo ryitaba
Burundi as a country is having a team of 32 cyclists. The Republic of Tanzania is having
Igihugu cy'u Burundi gisaba dereva 32. Tanzania izoserukirwa n'abantu 8 kandi ejo mu gitondo bazoshika ibujumbura. Uganda buzozana abantu 5 ariko abahinga biruka n'amakinga ni 3. Kenya izozana abantu 6 mugabo 4 nibo badereva b'amakinga. Mu Rwanda twiteze ko hazovayo 6 mugabo kuri batandatu bane nibo banyonzi basiganwa ku makinga
Adolphe Rukenkanya nawe yahoze ari umushikanganje w'inkino mu Burundi akaba ari no manonotsi bazokwiruka ahamagarira abanyagihugu gushirikira abazohiganwa mu kuja kurorera mu bibanza bazocamo
hanyuma rero nkaba nashaka gutera kamo abantu bose abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu cyacu bazoba bari muri ibyo bibanza muri izo ntara tuzocamo tubatera kamo kugira ngo bazosidukane niyo nkabaza ari benshi kugira ngo dushikire amahoro bafate mu mugongo n'abanyonzazi bari kubazunguruka igihugu cyacu twagomba tubabwire ko cyo ni mbone karimi nubwa mbere kibaye mu Burundi abantu rero bazaba bari kuri iyo nzira bazoza ari benshi ariko ntibatere impanuka bazororere bari hakujya ibarabara kugira ngo bibonere abo banyonzi abo banonotsi twese tuba twigina amahoro twese tuba twigina ubwiza bw'igihugu cyacu
ubwo bwiza Kisembo yemeza ko umuntu wese azi kunyonga ikinga ashobora kubwigina mu gufashanya n'abahiganwa gusa hari urutonde abibutsa
Umunyagihugu wese uyumvira ko yoza muri 2D Burundi Pedo for Peace tumuhaye ikaze. Ariko rero ikibazo gihaje. Benshi baraduhamagara bavuga ngo tuje muzo tumenya. That's the big question you are receiving. Wibira ko wanyonga ibirometero bitatu, bibiri, bine ukisubirira inyuma ariko nawe wagiyemo. Abanyagihugu bose tubahaye ikaze muri event. Aho mu ntara zose tugiye kunyuramo tubahaye ikaze. Mugabo ntabwo tubamenya ko tuduganye bazofungura iki bazorarahe kuko kenshi n'ibyo baduhamagara batubaza.
Ibaye inshuro ya mbere hatunganywa ihiganwa nk'iri ry'amakinga mu gihugu cy'u Burundi. Inzego z'umutekano ziyemeje gucungera umutekano wazoba ariko barahiganwa n'abanyagihugu bazoja kurorera. Mbere y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo bwanatanze na kajugujugu izofasha muri ico gikorwa harimo no gufata amasanamu. Igihugu ca Sudani y'Amajepfo nico gihugu c'umuryango wa EAC conyene kitazoserukirwa muri ino higanwa bitewe n'utugorane mu itunganywa ryo gushikana abadereva b'ico gihugu mu Burundi. Ikindi gihugu cari catumiwe muri ino higanwa nk'ikigenzi c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mugabo gushika ubu ntikiravuga ko kizoza canke kitazokwitaba. Mu mpera z'indwiheze hari hatunganijwe higanwa ryo gusiganwa n'imiduga hari naryo nyene ryari ryitabwe na bamwe mu badereva baturuka mu bihugu by'akarere. Mbere waritsinza bi Kigali mu Rwanda. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Uni wa mwanya w'ikiganiro la benevolencia.
Monica,
Monica Lukuri.
Ubuheruka muri muri kirukuri.
Kini patron, ule petit frère yako kuli. Yes, sipendi vraiment vitu yiko nafanya.
Kara subiye kuvugana na bale bapumbavu.
Kweli nilikaona kiko pamoja na bale bagarsoba mukambi.
Wamupo yeko pamoja na nani tena?
Mwahima siku, naona anatembea sana na ule garson jinalake Muhehe.
Acha kusema.
Ndiyo bosi. Yes,
kwa kweli ulimuona koli iko pamoja na Muhehe.
Na mecho yangu mbili.
Ukamuona.
Kandi rero nduzoze uramubwira ibintu vyawe yohava abibabwira.
Nili mukatalia kuonana tena na bale batu barusangi.
Ana masikini.
None yarabirenzeko. Ule peti ungu atamufukuza hapa kuna buroko.
Monica, Monica Lukuri.
Mugabo gafundi. Ahuko uranabeneza nibuzo hafu twonondera
jewe
wewe twavugaye ko nadi umubwira ave muri barye abanyabuko none bigeze
reka mu
uje nadi umubwira ngaho nabave mu cyangwa nawe nyeretse umufata mu mwanzi
ireka naragerageje mukabo
mukabije
ko umunyabuko arahansi
mvere ushanda kubwira yanze kubyumva no kumuheba muvane
eh
nagufyina bibaye ngombwa utumuheba
yo shabitu nadi uradukocende mukunda
aha turi ni ku rugamba ntidushobora kwemera ko ubandanye ukundana n'umukobwa agendana n'abasi nibishoboka
ndabyumva mukuri nadi yashabitwaze ko cene
imbo ari byo rero hitamwo rero uhitemo gwe nadi cyangwa umujyango w'abarenga
Monica Monica Lukuri
yasomesha aho urariko kwibagiza
reka mutama ubuga ivyi wanje sinzi ko ari cyo binyibagiza kwezi
umusore akiri muto nkawe urashobora kwiyumvira kwiyahura irega urashavize kazo z'imbere yawe
byose naravyije nari gupfuma mpfana vaho kwezi
gaso none nibiki
muta nakoze amakosa ndayemukira umuntu naramenje muta
none wamuhemukiye gute
urumva cyarafise ndagira ingora amantu amafaranga y'umuntu ngo nigombore cyabinanya ko ndayamusubira
Aiko frema.
Aho agira wiyahure kubera amafaranga.
Umviriza.
Je nashora kugufasha amafaranga nka yagu?
Yo, muba mukoze mutanga.
Amafaranga se kibazo.
Zavuye bigenda gute?
Hachi imisi.
Gaso. Yo shika winje tadodo.
Ewe shajo. Yo se ni. Dodo ora. Ndodora
ntizwa kwinji
abo
ariko giza nibaza ko warikwaza kadodora hama
ega tira hama ubura nigisho tindigisho kutinya kwa
kete
ya kira
nigi iki
uwe soma gusa ibyo ushaka kumenya nza kwibura muri iyo kete Au poste d'assistant administratif, ta maille équipe. Casse, il quitte les couillers.
Hein? Ouvrez-le.
Il est quoi?
Où chacun d'appui, il est chez vous.
Hein? Faites pas. Je comprends. C'est Nicolas Tal. Il est une ville, mon équipe. Déjà, il poste les barreaux. C'est impossible, ça.
Oui, chat, oui, le chat. Ubudero, ugiro cyo hejuru yagiti na
mashe. Dimo. Ninde igwa.
Aho ta kundu ushefu kwe. Oyisha.
Bonta bona. Bona kuba si bose.
Ne yara gutwenga la yawe.
Ne. Cinda kimwe bigize bambira. Cireke ko kutuma. Yo mukoze gushaje.
Washaka gukubwira.
A plus il pose ya sisa administratif. Ni baho.
Urumva rero.
Sikubata.
Ni je nagiye ndi. Ne? Ni kuvuga. Wenda muhaye cyane.
Oui, allô. Allô, bonjour, monsieur Moïse. Allô. Ah, ego, non, c'est d'abord. Ego. Mon papa, il est. Excusez, d'abord, il est. La situation, ça, ni weko. Ni fouza comme mon mouch. Oh, yeah. Ok, pardon pour le dérangement matinal. Go. Ça va? Non, cause.
Oh, Jono nkubufundiri we wari hi. Hani wombone. Funde. Seigneur.
Nadia. Deka kubwira ukoba ni je fundeli. Ndinga.
Funde. Urabona ngene nkanze.
Uvuga buruburu.
Bwa mvuge buruburu kubiri.
Imitsi bintu ndivyoroshe.
Tangoye.
Uri suri kuje wenyene.
Nubona naje ndumwe none. Shiri. Ha, nanu kunda mutsa.
Mbabari la shiri si jewe.
Ana ya anji.
Andi kunda la baku, kunda baku kulikiri.
Inda ngulikira.
Hala bambi, atari maje babisha, baba nyabu kubu kulikira mbuku kitila na habi.
Mwa kiko.
Harika, harika, harika.
Fund, inda kusabjuri kiko nuenzi. Bangiri la nabi wa moriki.
Nadi, ina chufati minu jose, ukufijina, urabjumu. Kanda ajenje kukutora. Eko, unu musula mkikambi.
Eko kwele.
Una subida hali ya mulibajia wakesele wa wanyabuko. Tugenda tujizi.
Chufuka ni wiki. Nja mkikambi jeyo kwe wiki.
He? Mimi nakubike kwe kumeye. Menyeneza ko abanyabu sangi. Tugira miwe.
Ngo tugira mwani.
Abanyabu gaba likuwa te ulikitelo chokudufuta. Tukweza abanyabu sangi.
Funde. Ibyo vuga umva bishoboka
na
gufuta abantu nyene
na
gufuta
reka ni birebire sushuba kubivuga hafi yose aho ngo tukende ndakusabye
ndahehejewe reka kumbwira ngo ni birebire mbarira ibyo mwa menye gute
naho no kundi ndabikose gura byose
hanze sekore
menye ko dufite cheme ndakutuzoteka
cemezo nyabaki pekaje
ne twatuye kwandiko ruri mu rutonde kw'igitero
njewe Nadia inzoka
ego
ukuranyita inzoka
ego kandi ubemu bwawe buri ko buri karakaza byumva nasoni ntambwe no kwibaza ko nabacinye mu mwana rugero gabo ndomboro wawe
funde reka kurogota ubihe bishyushye nk'ibi ni byiza ko kuyonjora ukikura mu icyumviro cha bose ukabaje umutima wawe nimbuka ibifise naho nyine uranyumva
niba utakira umutima wewe ubaka kuvugira abanyabugo n'amakosa badukorera unasoni uri gihemu wahemuke mujyana
funde si uguhemuka mbe gutanyumva abantu bamaze kugira urunani n'ibiyumvira bikwiye Keshi bajana nyabahuru rufundi.
Sha.
Bavemwe utohoze n'uzirubosha
tabigusaba. Ndagiye kandi ngimbabaye.
Eko sha funde oya no kuri.
Sinamenye kuri ndyajya. Kumbe naje wamenye kuva kera.
Yo funde.
Subira muri umujyango mushasha wironkeye.
Funderi, kwa funderi garuka.
Ari kutwohetse. Bise ko Johnny atakoreye tunyabise ibiro bya gasore. Duhete kubitegura hakiri kare. Ora gukora
ubaga cyane gasare na yavuze hatu ni
gasha ari nabo tuge tubise
ndamugusha
tutuko tutegura ibiro byiga mu kongo gasore
kuvuga mpiki nakucisha
oya mwishya
n'iby'abakungu nga
burehe gasore aje kumumushefu nga ayi nako twakora ho biyiwe
sha
kasha
mugari ibintu nibitahuntu kwe
aka kazi gasore yakamuse gute
reka sha namanya igende
sha oya ntumve
mwe kwambere ko bari bamuhaye ako kwikora amasanduku nkatwe Ubu hose dakenze gute kugira ngo mwagaze kubuje kwa.
Ahubwo ngira ngo cyo gituma nyene yangishije kajya kanze. Kamvungu.
Wewe cyo bana ko ushobora gravi cyo cyishimye cyo wewe.
Beho ho ho. Kwata kibazo cyakoreshejwe.
Akurutsa ba. Kashari haya tanze gituri.
Kuri batanze gituri.
Ahubwo shinda bibona. Ya mere ya kiba niya hayo kuri bwa.
Eh.
Niyo tanze gituri re ngira kandi. Kasoro gino mugese.
Nene ya gituri re ragi fayo de gas.
Jeje nkunda mu nawe nta giturire yote urya nta manyanga John
oya sumunya manyanga
ikasha cyane gusa nta kazina kamwe katigira mwa manyanga ndabiko bari
uko nyine
ego oya nawe nta John oya
John
kandi musi jeje batako bigirisha ro ndase ko twamwizera ngo ntiyo kuba kutwira turi kumwe mishya hano yatugize iki
sha ko ndabyumva ariko John Ya wuje gituri. Yari kuba yakamuhaye kuva cyagi.
Ehe ndancho. Bene ngamu chefu ngahani. Harundi atari John.
Nzingwa abantu barahinduka. Sinibaza ko John yo kwakiri gituri.
Oya,
what?
Kibwe kuri akaje kane ko takaje kare ngaha. Akaje bako gukora isuku. Dase bamu hakavuye.
John,
John ndiye nani?
John.
Ehe wangu ngoja tutaya.
Sare kayari yari hagi.
Kora.
Kora.
C'est soit mon cœur me souffle cette mélodie.
Ah, papa, non, moro, na toi, jambo. Nini tiens, grand frère.
Guma, Hans.
Non, non, il faut qu'il y ait, on a dit qu'il can't.
Guma, kumurango. Wena kubwiye ngwiki koli Hii matu yako ni maridadi kukitu yako tu
Grand frère, wamgiye iki eh? Kusu nini?
Nara kubujije kuja kwa samangana na baja barusangie Lakini nti umva
No, grand frère, misi vioni gituma noreka kufuga na barusangie
Wepeti, unasema?
No, jena probleme fisi na barusangie Kwanza na bagenzi wa anji
Pumbafu weye nyangalakata Barusangie na basi banji
No, kama na basi bawe Mimi, habi niangalie mkua.
No, koli, mwamti fre. Acha upuuzi. Umwansi wanji, otomatikma. Ni umwansi wawe. Urabiumfu?
Gra. Ya, la, sefo, ya, shifo. Mini kishwana na wajama kuligara. Na we mba mwashwani?
Ye. Ukinyambia tuko mwashwani. Uyo mutu na muheba lote lote. Se sana famiye.
Ya, pana gran fe. Iyo mwaya, wapi kwa kweli.
Yeah? Uko rofa bono namba moja. Uzo bandanya utengira gute ya basi banji.
Ndabange dufu iki.
Icho dufa, nicho mufa.
Eba na grand frère vema, umbabarire. Misi bioni. Simbibona uko, eba na...
Yeah?
Ya simbibona uko.
urahakanye amaraso yawe.
Wallahi sijakata, wallahi sijakata, sikukane vrema, nasema tu, nasema tu kama
toa bupinge uranyanse bale bashenzi njoba na kwa famiye yako ya sasa kuva huko.
No, no grand friend Ombolo, no shavure grand friend, no shavure.
Japo kuwa nara kubuye ngura nezose bufise kwa alibo bazidute.
Basi papa yake nisame, baba ni hirariko nushavure. Eh? Sisiriki grand friend.
Sasa sikia mina kwambi. Ingia munyumba, ure utore ibintu vyawe vyose.
Grand.
Kisha ugende mu familia yako nshasha.
Papa Ndombolo.
Sinshaka ko uguma mu nzu yanje na
universite. Pardon.
Omoka genda.
Grand.
Omoka genda.
Basho. Umuriro urafashwe. Urafashwe ndakahano. Ego. Iyo. Ubuko sebala sinziri ezi na unji iramo. Yo, rindira reunjenda kwa hereka bash. Uja muka wera mgieneza kumeni bibibiri chibja mamirike. Uitere mziko mbiture kangi bombe. Eko, mbika njene chakibiri tinda gishite. Tiko tajo kumbika. Uja, timba mafuza. Dagishite eko na kibo.
Tell me where between.
Yo!
Tell me!
Tumara! Kiyaniki gerana deva tute ye!
Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Yo! Yo! Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo!
Yo! Yo! Yo! Yo!
I'm going to go to the house.
Katu na mwe, wapaponye.
Eje, na bibo ne ne sancha. Pati ba kesele ba turi ba tukunye kje mwe. Urumbare, na chenda ba kuri kira bohoro bohoro. Ngenda ndi nyege tini mae mae ma. Hachi rakanya, nda kuri oba niki. Ukanye nengiri kundi yumbi. Jalo vango pa. Yo, anja nda ita kumunu kumunya mwe.
Yo. Come to Javi of Jack, then if
you
Mirakome Kambi Mont, Mukurin Dida, Okubito Genda, the Katu Shikirite, Akavazo, Kukitem Hedge Kumvita. Movie Heavs you go over, Abasangi, Mugiva Gomba Kuim Vira Nukura Kumge, Kukova Babumva Kova Sangi in Goran, Mufati, Kunifa to your phone daily. Niva Zako Arion Gindi Vere Sigura. Ukaba wifuza kwishura kuri aka kabazo rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 99 50 ikano kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp arungi ku butumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheze ironkera ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'amajana 525 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri murakoze naho buta
cari gikino muri kiri kuri muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya America imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kiri kuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Ibiganiro twa twategure kuri saha niho bigarukiye dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyera dufashije gushira hamwe ibiganiro ari kumwe na Fidel Niyongabo tubifujije ibihe byiza muhandanye mwumvise ibiganiro byacu kuri radio yanyu ijwi rya America.